mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda no muri saa 18 muri kumena Jodiane na Hazendongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Muri byo harimo yuko abandi banyarwanda 390 bahoze ari abarwanyi bo mu rwego rwitwaje ibirwanisho FDLR baraye batahutse mu Rwanda baje biyongera ku bandi barenga 1000 ari kumwe n'imiryango yabo leta y'u Rwanda yemeza kwimaze kwakira.
Wenda nkatwe nukwiyeranja nuko kinyeshyamba twahingaga mushoboye korora mushoboye gucuruza nuko buzima twari turimo
kubana bavuka nyine bigaga mu buryo bwa yaranjoma kuko hanini wasangaga amashuri atangiye yagiyemo hagati intambara ikabirabaye abandi bakajya mu ipori bahasavuye twe tukasa niba bigiye gutangira bushyashya.
Aba ni bamwe muri abo bahoze ari abarwanyi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga uko bari babayeho. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu.
Yatabawe simba nkiriho nawe ngene yatuboneye ngo ku televiziyo ngo riko ndavuga ngo ndagukunda sheri ndagukunda yu ngo niko kamunyutse ntiyo niriwe mawe nakubonye acha sanga rero ibintu byaratabutse.
Aka kajwi abakunzi b'ikiganiro caninde mu gihugu cy'u Burundi murakazi na ka Adrienne mu mpera za kino kiganiro atakatakamba gufashwa igisukari kiramusongeye mu giheta ngo atako ariko arabigira abikora. Ariko nabanza nkabwira muri make kumuriri wa umuriro wadutse hafi y'ihinguriro ry'ivyuka vy'umara kuri uwa gatatu wahitanye abantu bashika kuri 22 abandi 22 nyene barakomereka mu ntara yo mu buraruko bw'Ubushinwa izo kwakira inkino za Olympique zo mu biho vy'imbeho mu mwaka wa 2022. Ivyo vyashikirijwe n'abategetsi b'ico gihugu hiryo sanganya ryabere hafi y'ihinguriro rya Hebei Shenguham mu gisagara ca Zangajuk kiri ku birometero 200 ni mu buraruko bushi burengero bwa Beijing ryaturiye amakamyo 50 nk'uko amakuru aca ku mbuga ngurukana bumenyi avyemeza. Nta makuru aramenyekana nimba uyo muriro wadutse hafi ya hazobera izo nkino za Olympique zo mu 2022. Abasenateri ba Leta z'Ubumwe za Amerika ejo kwa kabiri basavye Leta Trump kwamenyesha ivyo izi vyose kwategetse mu kwezi guheze kwitumenyesha makuru yamuka muri Arabia Saudite yiciwe muri Turukiya. Abashingamateka abo ku mpande zibiri basavye umuyobozi w'ikigo CIA kijejwe iperereza hanze y'igihugu umonano wo mu mwiherero kuri no wa gatatu hamwe n'abashikiranganje babiri w'imigenderanire n'amakungu Mike Pompeo n'uwikivu na Vance Jim Mattis ngo batange umuco ku vyabaye. Amakuru ashikirizwa n'imenyesha makuru avuga ko ikigo CIA camenye ko umuhungu w'umwami wa Arabia Saudite ariwe yategetse yicwa rya Khashoggi. Arabia Saudite yarahakanye ivyo birego. Nimbwe perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko ivyo urwo rupfu bikiri ikibazo co kwihweza neza. Leta ya Trump yarafatiye ibihano anya Arabia Saudite 17 bagize uruhara muri urwo rupfu ariko ntiyashoboye guhana Riyadh kuko Trump yavuze ko ashira imbere inyungu z'ubutunzi bufatiye ku birwanisho Amerika igurisha muri ubwo bwami. Leta z'Ubumwe za Amerika hamwe n'ishami rya Buraya baratera kamo abategetsi bo mu gihugu cya Uganda basaba gutohoza ibitero vyakozwe n'abasirikare ku ngoro y'umwami w'intara mu myaka ibiri heze. Ivyo bitero vyahitanye ubuzima bw'abanyagihugu 100. Abana bashika 15 bari mu bantu baguye muri ivyo bitero vyakozwe mu kwezi kwa 11 hari mu mwaka w'2016 ku ngoma ya Rwenzururu irongowe n'umwami amaze imyaka itari mike agwanya ubutegetsi bwa perezida Yoweri Kaguta Museveni. Ishami mpuzamakungu rihanini agateka kazi na muntu Human Rights Watch ribitangaza risigura ko ubwo bwicanyi bwatanguye inyuma y'aho abapolisi bataniye mu mitwe n'abanyagihugu bari inyuma y'uyu mwami. Mu nyuma uyo mwami hamwe n'abanyagihugu amajana n'amajana bamushigikiye bace bahagarikwa kandi benshi muri bo baracari mu munyororo. Leta ya Uganda yo ivuga ko ivyo bitero vyakoze ku murwi y'abarwanyi kandi ko ibiringo vy'ubwicanyi biri mu minwe ibirego vy'ubwicanyi biri mu minwe y'ubutungane. Radio Ijwi Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3 mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45.31 ku mugoroba ni kuri metero 19.22 turi kandi no kuri zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com Facebook ni vewa radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi Amerika ari ho munyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahe ikaze ishame mpuzamakungu ryitayimuzi RCR mu cegeranyo cyaryo cyo mu ntango zo kuno kwezi kwa 11 gemeje kwimpunzi z'abarundi zimaze gutahukana ziva mu gihugu cha Tanzania kuva mwaka weze barenga gato 1552 nimbwe RCR yari hayihangiro ryo gusozera uno mwaka wa 2018 imaze gutahukana abagera ku 72 leta y'u Burundi ku ruhande rwayo ivuga ko ibitigiri bitangwa na RCR atari byo namba intambamye RCR yagira hura nazo muri uwo mugambi tuzibaze mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yacishije amaso ku cegeranyo RCR yasohoye haraheze indwi zibiri.
Icyo cegeranyo cerekana ko mu kwezi kwa gatanu no kwezi kw'icenda uno mwaka ariho hatahutse abarundi benshi bavuye mu gihugu cha Tanzania ishami mpuzamakungu RCR akagita impunzi rivuga ko muri ayo mezi abarundi barenga gato 12,000 basubiye mu gihugu cabo c'amavukiro amezi yatahutsemwo abarundi bake no kwezi kwa mbere no kwa kane uno mwaka w'2018 ahatahutse abadashika amajana 8 abenshi mu batahutse bavuye mu ikambi ya Nduta hagakurikira ikambi ya Mutenderi na ikambi ya Nyarugusu RCR rigaragaza ko hari gushaka guke ko gutahuka ku barundi hafi 70,000 bahahungiye ishami mpuzamakungu RCR ryatangaje ko bose hamwe abari bamaze gutahuka babyishakiye gushika itariki 30 z'ukwezi kw'icenda ari abarundi barenga gato 52,000 muri abo harimo abagera ku 38,000 batahutse uno mwaka gusa abandi basigaje bahungutse ku mwaka uheze kuva mu kwezi kw'icenda Amashami RCR na Caritas abakira bashitse mu Burundi avuga ko abantu bari mu mijyango irenga gato 12,000 muri ico gitegiri harimo ibice 58% by'abana bato aho abana bagera ku 970 bari bahunze bonyene canke batakaranye n'imijyango yabo mu bihe bitandukanye Ico bikoze leta y'u Burundi akatari gake yamivuga ko ico gitigiri gitangwa na RCR atari co na gato u Burundi buvuga ko RCR igabanye ibitigiri ku nyungu zayo u Burundi bwo butangaza ko nyabuna abamaze gutaha barenga 200,000 ishirahamwe RCR mu cegeranyo caryo rimenyesha ko igice kinini c'abahungutse kigera ku bice 33% basanze amatungo n'amatongo yabo hari abayifatiye abandi nabo ngo baracafise ikibazo kuronka ibyo bafungura mu gihe ibyo batekerewe biheze canke gusubira ku ishuri ku bana basanze umwaka w'ishuri waramaze gutangura RCR rimenyesha ko abarundi basubiye mu gihugu cabibarutse ku gushaka kwabo bava mu ntara za Ruyigi Muyinga Cankuzo Makamba na Rutana naho biruko RCR rivuga ko rigifise ikibazo c'uburyo bwo guherekeza abo bahunguka kubakira no kubashigikira mu minsi ya mbere kubaka ibindi bigo by'agateganyo byo kubakiriramo n'ibindi iryo cirahamwe rivuga ko ryari gihaje intego yo gufasha guhunguka abantu n'imiburiburi 2,000 ku ndwi kuva mu kwezi kwa kane uno mwaka yamaratsiko byagiye biragenda ku mvo zitandukanye zimwe muri izo mvo ni uburyo buke bwa RCR ikindi ni uko hari impunzi z'abarundi zagiye zirahindura zikanka gutahuka abikuye ku rutonde rw'abataha bavuga cyane cyane ikibazo cy'umutekano muke bumva uvugwa mu Burundi ibiganiro bitavuyemo ikibashimisha yarusha hamwe n'abandi bantu barenga 100 basubiye guhunga bakigwa bavuye mu Burundi basigura ko umutekano wasubiye guhungabana nk'uko bagenzi babo batashe babibwije ujya Amerika
bije abandi namambe baratoroka mba bakambe batabagenda mbe gupaga sambe mu bijiji
ndangu ngo hari intambara ngo imeze gute abese baragiye kwifukiza nkuko umwana agiye ari wabivuga mbese hariyo n'umuhungu wanje sigaye yarabarase ngo mu rundi ntamaho
izo mpunzi kandi zirasaba leta ya Tanzania kugabanya iterabwoba kuri bo ribasaba gutahuka kandi bataravyumvamwo yamara abo bashimye gutaha barashima ko basubiye kwibonera igihugu cabo
akamuneta twishye abanye nabo kugwa batubwira ngo mu rundi ntamahora hari kureye gituma bihagaza twebwe tuzotaha igihe imana izabishakira turaza ntitusandura amahoro kandi batwakiriye neza cyane basha dufite akanyamuneza ntangere
ishami mpuzamakungu ya se yagita impunzi rivuga ko atanumwe rizotahukana ku nguvu atabyisabiye wenyene na leta ya Tanzania yatangaje ko atampunzi nimwe izirukanwa ku nguvu Pierre Claver Niyonkuru i Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
tukiri mu Rwanda bandi banyarwanda 390 bagimo n'imiryango yabo bahora arabarwanyi mu rwi FDLR baraye batahutse baje biyongera ku bandi baba igihumbi nabo nyine harimo aba imiryango yabo kandi abatahutse ku bushake bwabo n'abatakanye ku nguvu leta y'u Rwanda yemeza ko imaze kwakira mu gihe bamwe muri abo bahoze bitwaje ibirwanisho basa amakenga ko kuzoronka aho baba bizo hava bibabera ikibazo gikomeye meye leta irabahumuriza mugenzi wacu mu Rwanda Eric bagira ubusa yagendeye kigo cha Mutobo abatahutse bariko baronkerezwamo inyigisho maze dutegura ino nkuru
Caporale Irankunda Azarias Sergeant Mbozembizi ni Mbozembizi cyane Mpozembizi
mu kigo cya Mutobo gitangirwa inyigisho kubagiye gusubira mu buzima busanzwe barabasirikare kiri mu karere ka Musanze mu cyaho zari prefegitura ya Ruhengeri ubu ni mu majyaruguru y'u Rwanda abakozi ba komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe bari abasirikare barabarura bahoze ari abarwanyi b'umutwe wa FDLR rurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda n'imiryango yabo baturutse mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aha muri iki kigo baranyuranamo witegereje amasura benshi barakuze baturutse mu bice bitandukanye bya Kongo
nyira prefegitura na komini aha ubwo tubyita buno ni iburengerazuba
Nabara abarwanyi n'imiryango yabo bamwe bavuga ko nyuma yo kurambika intwaro hasi bemeye gutahuka ku bushake abandi hitabazwa ingufu hafi ya bose babaga mu nkambi bakavuga ko kwikubitiro batiyumvishaga gutaha
ntabwo byari ku bushake ariko byategwaga n'amakuru abantu baduherezaga cyane cyane mu miryango ngo nuza bazakwica undi kingo mu miryango baguhembira ibyaha bakaba bagufunga bakakwica ngo bakoze ibi kandi utarabikoze ukagira ubwoba bwo gutaha
buri wese muri aba bari abarwanyi umubajije umunsi we wa mbere ku butaka bw'u Rwanda barahuriza ku kuba bari bafite ubwoba ariko bakaza gusanga ikinyuranyo
umunsi wa mbere ngihagera hano baratubwiye ati ni karewe ariko muri ngiye ntago nakubeshya ntago nari ntuje ariko bwarake bwa mbere bwa kabiri bwa gatatu nahise ntuza nkurikije n'inama batugenda tubwira ibiganiro twagiranye byose nabo bihuriramo ko namukanta abona ya Sarafine nawe twabanye Brazzaville
abana bo kuri mikoro za radijwi rya Amerika bati cyo bacyari cyose ku munsi wa mbere ku butaka bw'u Rwanda
si ukubeshya ubwoko bwari buhari kuko no kurya byo byananiranye kuko umuntu yavuye ati abantu ngiye nta byiteguye cyane maze imyaka 25 ntahagera bimeze bite ubwoko bwari buhari nta wajya kubeshya ntabwo yarafite ubwoko bwo twatubufite rwose
wowe
Bo ubwo banagore bwabura kubera ko nkungu tuduhaguruka baratuziritse kutuha rero batuzana nkangwe ikintu cyangwa kudutera ubwoba ahubwo ugumvaga ko n'ubundi ari ugupfa ariko nuko ngo tugeze hangaye ubwo tubona ko nta kibazo tuna
bivuze ngo barabaziritse bani bande
n'abakongomani
n'ubushishozi bwinshi winjiye mu kigo cya Mutobo bari kwakirira bara barwanyi ba FDL n'imiryango yabo ubona bamwe bafite ubumuga batewe n'intambara z'urudaca aho babarizwaga twashatse kumenya imibereho yabo ya buri munsi aho mu mashyamba ya Kongo maze uyuvuga ko yari ku ipeti rya Premier Serge ati
bo imibereho y'abasirikare bo muri Kongo wenda nkatwe neranjwe no kuyeranja no kwaho kinyeshyamba no kuvuga ngo twahingaga ushoboye korora ushoboye gucuruza gacuruza nubwo buzima twari turimo
no kwiga byabagaho se
kubana bavuka nyine bigaga mu buryo bwa yaranjoma kuko hari niri wasangaga amashuri atangiye yageramo hagati intambara ikabirabaye abana bakajya mu ipori bahasavuye twe tugasana n'abagiye gutangira bushyashya nubwo buzima twa tubayeho ariko nubundi ugasanga abantu bari yubatse
ikindi cyumvikana kuruta kuri aba banyarwanda bari bamaze imyaka isaga 20 batazi umwuka wo mu gihugu cyabo cy'u Rwanda nuko wakenera gutahuka hitiro hafatwa nko kwivuko byaba ari kuyoboza atega amatwi.
Nawe nzurwana afite imyaka 13.
Uvuka hehe?
Igitarama.
Ugitarama su iracyabaho?
Ntago mbizi nahunze ndi umwana gusa nabimenya nyine kandi narahunze ndi umwana.
Ubu bayivanyemo akarere ka Kamonyi, akarere ka Muhanga na karere ka Ruhango. Ibintu ayo makuru yafite?
Reka da ntago mbizi kuko nahunze ndi umwana muto cyane, ntago nabashije kubona amakuru y'abantu ba wenda ngo bambyira ati ni gutya na gutya.
Abavandimwe mu miryango uraribuka se?
Ntago nkibibuka. Niba banakiriho ntago mbizi.
Ukifuza iki rero?
Nifuza yuko Imana yambonanisha n'imiryango.
Mu kiganiro n'ijwi rya Amerika, Madame Seraphine Mukantaba n'ukuriye komisiyo yo gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare, yavuze ko kugeza ubu Rwanda rumaze kwakira abari abarwanyi ba FDLR n'imiryango yabo basaga 1000. Madame Mukantaba yabwiye ijwi rya Amerika ko hari icyizere ko hari abandi barwanyi ba FDLR bashobora gushyira intwaro hasi mu minsi iza bagatahuka mu rwababyaye. Muri iki kigo cya Mutobo, abagabo bigishwa amezi 3 ku nyigisho z'uburere mboneragihugu n'ibyabafasha gusubira mu buzima busanzwe. Kugeza ubu haragaragara ubufasha bwo kubabonera icyo kurya, aho kuryama, abaganga babitaho kuko harimo abaje barwaye n'ibindi. Komisiyo yo gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare iremeza ko kuri iyi nshuro igeranije n'indi minsi itari mike ishize abatahuka biyongereye. Nyuma yo kubigisha se bizagenda bite cyane kuko bwije uko bukeye ubutaka bw'u Rwanda nabwo burushaho kubiyanga? Haba hari ibisigara bya leta se kubazaburaho kwerekeza? Twumve Madame Mukantaba no kuri iyi komisiyo.
Imibare ntisanzwe ariko abantu n'abanyarwanda. N'abanyarwanda bagiye iwabo. Abenshi muri aba ngaba bafite aho bakomoka, bafite iwabo, bafite imiryango bakomokamo, bafite amasambu. Abatayafite ubwo nibo leta yarebera nk'uko isanzwe irebera abandi. Aba banyarwanda bafite uburenganzira bwo kuza iwabo, uduke duhari tukadusangira. Nta munyarwanda uzabura hajya, u Rwanda ni runini ruradukwiye.
Aba bari abarwanyi ba FDLR batangiye gutahuka kuri uyu mubare udasanzwe kuva hagati mu kwezi kwa 11. Abagore n'abana barajyanwa mu nkambi z'agateganyo ya Nyanza n'iya Kijote. Aha bagira ubusa ijwi rya Amerika mu Ruhengeri mu majyaruguru y'u Rwanda.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kHz 15,320, kHz 15,675 na kHz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kHz 15,180 na kHz 13,630. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kHz 15,460 na kHz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Abakunzi b'ikiganiro cengene tubungabunga amagara yacu n'ayabacu, ntiturabibagira ni mukanya. Ariko imbere yaho, abakunzi b'igikino Ninde co mu Burundi gica kuri radio y'u Burundi kuva mu 1981, umwe mu bakinyi bacu akunzwe cyane kubera ugutwenza kwiwe ariwe Adrien Nahimana arakitswe n'amagara. Ahari muri commune ya Giheta ni mu ntara ya Gitega, asanzwe anakinira ico gikino, atakamba abagira neza kumufasha kwivuza indwara y'igisukari amaranye iminsi. Uretse jwiwe ijwigiwe rikiruko ryari ntakimenyekana kubera ibiro yataye bagenzi biwe bakinana harimo Kireko bati ni gihengeri kinini kuko atariko arakina muri kino gihe. Mugenzi wacu Fidel Antoine Nsabimana yarishikiye ku rugo rwa Adrien Nahimana.
Aho twamusanze kumuhaniwe umutumba Kabanga, zone Kabanga, komine ya Gete ntara ya Gitega, mu gutambuka yifashisha akabando. Adrien Nahimana yatanguye atubwira icagwaye n'ingene yafashwe.
Twewe rero ico caduka caranyadutseko. Ndagwara. Nanje simenye ikintu ngo ayicarico. Ngiye kwa muganga rero hamwe niho bampimye basanga ngo ngwaye ngo igisukari baciye banshira mu bitaro ndabahendahenda ntabarabanyakuba wajewe mu ndeke nzoza ndivuza ntaha kuko nari nzi ko ari bisanzwe navyumva uko numva ngo bisukwaye nkumva ngo diabete jewe nta nuyigwaye nari bwabone n'ukuri kw'Imana
akimenya ko agenda n'indwara y'igisukari Adrienne Nahimana w'imyaka 58 ntiyashoboye kuronka imiti yo mufasha ariko mu nyuma umwe mu bakunzi b'ikiganiro ninde yaramuri iyi bitaro aramugurira n'imiti
ubwo buryo Imana nyaguheza gikwa n'ukuri yaransutse kumugira neza uwo mugira neza nyakugira amahoro nyagushika mwijuru n'amaguru yatabawe simba nkiriho byavuye nyene kukunda dukunda nawe nyene yatuboneye ngo ku televiziyo nyene yo muhiriwe ngo riko ndavuga ngo ndagukunda sheri ndagukunda yu ngo riko kamunyutse ntiyo niriwe mawe ndakubonye n'umutima wanje ntuba munda sheri we acasanga rero ibintu byaratabutse niho chatuma rero abo batuyoboye bati muranzanira urya muntu nigerageretse naka karimi rero nikubera we n'ukuri afashanya na numukama neko kuko no kwa muganga bambwiye ngo yari yaranyishe yarashesherete ngo nta minsi myinshi nari nshigaje
uwo mukinyi wa ninde asaba n'abandi bagira neza kumufasha kuronka imiti kuko iyo miti isanzwe izimvye nawe akavuga ko atabushoboza afise bwo kuyigurira
uwo afise umutima w'ikigongwe yo ntabaza nk'ako gahumbi nkazora abakonoro nka nibinini na bitatu vye babirafashije naho yo bimisi ibiri kuko ukuntu rero ngwaye bisaba uburyo bwo kwamamira ivyo binini imisi yose kandi hari n'umuti bambwiye burushinge nagura uburazinzi ngitangura kugura naye nawuguze ibihumbi 21 none mu minsi ihetse ngo byari 27 ubu nibaza ko ari 30 ako gashinge rero kandi kaheze ubu nkeneye kugura kandi yego
reka n'ibifungurwa abaganga bamubwiye gufungura Adrienne Nahimana avuga ko uburyo bwo kubironka adashobora kuburonka
ntibinyorohera namba kuko urabona bantumye ngo ubwishaza butoto bantuma ngo ibiharage bitoto ivyo biharage bimaze kuma ngo ndinde kubikoronkora nanje ndabikoronkwe nitwahujije bari bambwiye ngo amateke ngo arashoboka bambwira ngo gisunzu ngo kirashoboka naco ico gisunzu nikintu kigoye bambwira ngo ibisha yote inyabisha yote nikintu kigoye bambwira ngo imyungu nawonyene saha urabona ufise amafaranga ntushobora kubibura nanje ngacambura y'amafaranga yo kugira ngo ndabigure ngacangoma ngaho ko
Deo sakubu hakizimana batazira kireko uundi mukinyi akundwa cyane mu iganiro ninde avuga ko kubona uwo mukinyi akitswe n'amagara umugwi ninde ufite kinini uri kuratakaza
Adrienne n'ahamagara mukitse baguma bamurondera cyane hariho igihengeri kinini hariho abantu bamukunda mu theater sirisene yajya tuza gukina bavuga bati kireko wewe uzoza n'abantu bangahe batanu batandatu mugabo ntiwibagire Adrienne namwe mbona umengano bandiko na musonga
Adrienne Nahimana yatanguranye n'igikino ninde hari mu mwaka w'1981 mu giheta Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Fidel Antoine Sabimana urakenuye inshuti bakunze ibijwi rya Amerika ivya Adrienne mu vyibaza kwiki kubganyu ibigega bifasha abakina utugenegene dutandukanye canke abamenyekanishije igihugu mu bisata bitandukanye kirakenewe kuko Adrienne Suambere akitswe n'amagara gutyo onye mu vyibaza kwiki mushobora kutwandikira kuri radio yacu @gmail.com tuze ko atari uwa mbere agwaye uko akabura uko yivuza muri ukayiko na nyakwigendera Antime yamenyekanye kwera ingoma z'igihugu cy'u Burundi nawe nyene yakitswe n'amagara aza kuvuzwa amazi yamaze kurenga inkombe mu vyibaza kwiki mutwandike kuri radio yacu @gmail.com mukanya ingene tubungabunga amagara yacu Mu kiganiro cingene tubungabunga amagara yacu na yabacu 13 turagaruka kukugenyerwa kugira ngo umuntu ntafatwe n'ingwara zifatira muhimba byirondoka muganga Didier Kamata di mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Diane Ibujumbura arahanura abantu kwitura muganga hakuja mu gifuri reka baduge kukihako
uretse ko ukugenyera gushobora gukogwa kugira ngo abaganga bavure indwara zimwe zimwe kurafasha no kuzikinga igihe umuntu yabikorewe akiri muto muganga Didier Kamantari yanonose ibijanye no gukora abantu arabitwiganira
indwara twitwa fimosis aho usanga umwana avuka ugasanga urukoba rw'inzanyi gwiwe nirushobora gutinuka kuba décaroté ugasanga ujya mutwe w'inzanyi nshobora gusohoka utubone grand usanga nyina canka bamufasha kugira isuku badashobora kugira isuku imbere neza kunzanyi y'umwana bishobora kumukwegereza indi ngorane mu buzima hakabaho niyo ndwara twita paraphimosis yoyo ni mu gihe usanga ugo rukoba rwashoboye gutinuka ariko rwaciye ruba nk'itopito yugaranye umutwe bisigura yuko ngaho onye na nzira nziza badufise atari gukura ko ugo rukoba nyine kuri kurononona izo ngwara nyamukuru rero zikunda gutera izo mpanuka nizo twebwe tuba dufata yuko ariko kamaro nyamukuru kwa muganga gatuma dushobora kugira umuntu ugo kugenyera ariko hariho na kamaro tutukwibagira kajanye n'iby'isuku
nubwo uko kugenyerwa kukinga ingwara zica mu bihimba vyirondoka uyu muganga aratomora neza ko bidakinga ku rugero rukwiye umugera wa sida
ko ndabizi koko ntibisigura yuko umuntu yagenyerewe adashobora kwandira umugera wa sida yaranguye amabanga yabubatse atikingiye biragabanura gusa ico twokwita impanuka zuko uwo muntu ashobora kukwandura uwo mugera ariko ntibikingira ijana kwijana
Igikunze kwibonekeza nuko bamwe iyo bamaze gukura baca kwigenyereza mu gifuri rimwe na rimwe bikabagirira ingaruka mbi ku magara yabo nkuko muganga Didier Kamantari abisigura
ingaruka mbi zikunda gushika kenshi kandi nabantu bashika nunga mu kwivuza usanga ataco tuba tukibafasha kenshi izikaze cyane cyane hariho nkabo tumaze kubona usanga babagegenye umutwe nzara hariho nabusanga bononye inzira zicamwo umwanda mutoyi kijya twita iretra yisohokera ugasanga bahononye ntibakoze neza ugasanga arashaho kugira ibibazo bijaye no gusohora imbuto kubera kajya gahimba gasohora umwanda mutoyi ariho n'imbuto zica kabakononekaye
iruhande y'ibi muganga Didier Kamantari abandanya avuga ko abagenyerera mu gifuri bashobora kutamenya ko hari ubumuga bushobora gutuma umuntu atagenyerwa
uwo muntu yagiye kumugenyera nitonze ngo arabe kwa hariho ikibuza ku muntu amugenyera kuko abantu bose ntibategeza kugenyerwa harabavuka bafise ubumuga ubabuza kugenyerwa bategeza kuza kugira tubaze tubavura ubwo bumuga rero ibyo byose iyo bikozwe n'umuntu atabizi ashobora kononera ubuzima bw'uwo muntu
uretse ko uku kwigenyereza mu gifuri gushobora gutuma umuntu akatwa ibihimba by'inzanyi ashobora no kubaririrwa nabi maze bikagira ingaruka mbi igihe cyo kurangura amabanga yabubatse
ingaruka za mbere nizo tubonera mu kurangura amabanga yabubatse mu gihe haje inkovu itameze neza ishobora kubuza umugabo kugumana ingufu mu gihe bari kurangura amabanga yabubatse iyo ni ingaruka kuba umugabo ariko n'uwo mukenyezi babubakanye urumva nawe ko bitazoborohera mu gihe bazoba bari ko barubakana urugo rukagira izindi ngora hakabaho rero n'ingaruka ku mugabo uwo mugabo baba baragiriye ugasanga hajemwo mutundi tuyira dushasha ushobora kuba baciye mu nzira zica mu mwanda mutoyi ashobora kugira umwanda mutoyi ubwo muri kujojota mu mpuzu ziwe gasanga hagoma ariko aranuka n'ibintu bitaryoshe
kubigenyereza bubatse ingo muganga aravuga ko bakwiye kugaba igihe cyo gusubira kurangura amabanga yabubatse kugira ngo ntibasonge uruguma
nukumenya yuko umuntu arindira umwanya wo kuruguma rukira neza kuko ukuruguma rutarakira neza urukomerekeje bitebya gusubira gukira bishobora no gutera imicafu ijya mu ruguma uruguma rukajamo imicafu rukiyinfekta rugasebura bica bitebya yuko umuntu akira ugasanga niho havutse na za nkovu zitameze neza nuko abanza kwanza gukurikiranisha uruguma rwiwe kwa muganga karura bakuri kurakira neza umuganga niwe azobona ko hageze kenshi na kenshi rero hagati y'indwi zitatu n'indwi zitandatu niho umuntu ashobora gutangura kurangura ayo mabanga yabubatse kuko niho tubona yuko uruguma rushobora kuba rwakize neza
muganga Didier Kamantari yanonosoye ibijanye no gukora abantu ahanura ababyeyi kwitwararika abana babo b'abahungu kugira ngo ntibizobagirire ingaruka mbi mu gihe cyo kwigenyereza I Bujumbura Diane Ndonse ijwi Amerika
Diane Ndonse arakenewe no kuri duce dusozere ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mwakoze nshuti bakunze mwe komera twumviriza muherere ijya nino Vasil Gebehu yegeranije amajwi ingenieur Patrick na Joe Diane na hazo twari kumwe kuri micro twemi tuyifurize kubandanya muranigwa mu banyu no mu vyanyu kandi mubandanye n'umuryohegwa na programme z'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye
des bons comptes.